Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa mbere w'umwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umwaka mwiza, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Mu Rwanda dusenyera umugozi umwe. Abaturage basaba ko babaha serivisi zinoze kandi zigera kuri bose. Icyo gihe baba bafashije abayobozi.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asaba Abanyarwanda gushyira ingufu mu guteza imbere igihugu cyabo. Ni mu ijambo yashikirije kuri uno munsi. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye kandi kuganira na mugenzi wacu Eloge Burikaneza ari mu Burundi ku bijyanye n'ubwicanyi bwaraye bukozwe mu Burundi. Aducire ku mayange ku igandagurwa ry'umushikiranganji ajejwe ibidukikije yaraye yishwe mu joro ryakeye. Ndabahaye ikaze mwese. Nkuko tubibabwiye mu kanya gaheze, mu Burundi umushikiranganji w'ibidukikije yarishwe arashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Igipolisi cyemeza ko abantu bashika kuri bane aribo bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Burikaneza, ducire ku mayange. Eloge, ku ijoro ryakeye abatari bake bari mu bihe byo guhimbaza umwaka mushasha, ubu bwicanyi bwaraye bubaye byagenze gute?
Egome Oriane, ubwicanyi nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye bwabaye igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Ni ukuvuga ko itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 yari imaze kwinjiramo, urumva hari igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Hanyuma Pierre Nkurikiye yatubwiye ko Emmanuel Niyonkuru yishwe n'umuntu wamurasishije inkoni mu bwoko bwa pistole, amurasa ageze muhiri we, akaba ngo yarasiwe mu rupangu amaze kwinjira ageze aho yaba muri karitsiye na zone ya Rohero biri hagati mu gisagara cya Bujumbura.
None hari uwabonye umuntu yamurashe, ibyo yari yambaye, ibyo yari yitwaje, n'amakuru yanditwa twaronse muri aka kanya ku bijyanye n'uwo bayamwishe?
Gushikubwa Oriane, wamwishe ntaravugwa, ariko icyo bikora igipolisi cyamaze gufata abantu bagera kuri bane. Ni ukuvuga umunyezamu wo ku rugo rw'uwo mushikiranganji nyakwigendera, hakaba hafashwe kandi n'umwe mu bantu baba bacunze, bamwe bacungera umutekano w'ingo cyangwa akorera abantu bita abasiti, bajya bakorera amashyirahamwe yo gucungera umutekano. Hanafashwe kandi umukenyezi bari kumwe n'uwo mushikiranganji batashe, bari kumwe mu muduga. Ubundi bihava bimenyekana ko yafashwe n'utwara iresitora bita She Andre, nawe nyine bivugwa yuko yahagaritswe n'igipolisi. Uwo nawe ni aho nyine kumva z'amatohoza, kuko umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru igihe yataha ngo yarajyaga kuri iyo resitora She Andre.
None umuryango we wifashe ute muri aka kanya? Hari amakuru muba mwaronse yerekeye uko umuryango we wifashe, canke ayandi makuru yaba yavuye mu muryango wiwe ku mvo, canke abo babamwishe?
Oya, gushika mu muryango wiwe ntacyo urashikiriza ku bijyanye n'uru rupfu rw'uwo mushikiranganji. Icyo bikora abantu batari bake Oriane bagize icyo bavuga kuri uru rupfu. Perezida Nkurunziza ubwiwe yanditse ahoza umuryango, ahoza n'igihugu, akavuga ko iki cyaha ubugizi bwa nabi budashobora kugenda budahanywe, ko ababukoze bategereza gukurikiranwa bagahanwa. Twabonye uwundi yanditse mupfasoni Dlamini Zuma atwara komisiyo ya Union Africaine, nawe nyene yanditse avuga ati ndahojeje Burundi, ndahojeje leta y'u Burundi, acasaba leta y'u Burundi yuko yogira amatohoza kugira ngo abakoze iki cyaha. We yavuze ati ni icyaha cy'agahomerabunwa, yakoresheje ijambo ry'icyongereza yise ngo barbaric. Ati twasabye yuko leta yokora amatohoza kugira ngo abakoze ubwicanyi butagira izina bafatwe, bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Naso uyu mupfasoni gusa Dlamini Zuma nabonye ku rubuga rwa Twitter, kandi na n'userukira ubumwe bwa Buraya I Bujumbura nawe nyene yanditse aho za leta y'u Burundi yongeraho za n'umuryango wabuze avuga ko ibyaha bene ibi ari byo kwamirira kure
urakoze cyane Roger Burikanezu bandanye dukurikiranira hafi natwe na kwiragijwe ya Amerika turahojeje umuryango w'umushikiranganje Emmanuel niyo nkuru yarayagandaguwe turagushimiye cyane Roger
urakoze nawe Oriane ndakwifuriza n'umwaka mwiza
nawe Roger urakoze cyane Dukubitire mu Rwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguye umwaka mushasha w'ibihumbi 2017 asaba ababa mu Rwanda gushira ingufu nyinshi mu gutanga serivisi inoze mu rwego gukurushaho guteza imbere igihugu ni mu ijambo asanzwe ashikiriza abanyarwanda buri mwaka mugenzi wacu Eric Bagire ubusa bikurikiranye arabidushikiriza
Nkuko asanzwe abigenza mu ijambo agenera abaturarwanda ritangira umwaka mushya umukuru w'u Rwanda Paul Kagame iry'uyu mwaka wa 2017 yasabye abaturarwanda gukomeza kurangamira ibikorwa by'iterambere kandi asaba gushyira ingufu zidasanzwe mu kunoza imitangire ya serivisi mu nzego zose Perezida Kagame yibukije ko ari uburenganzira bwa buri wese gusaba ibisobanuro kuri serivisi yahabwa kumvita munyuze
mu Rwanda dusenyera umugozi umwe abaturage basaba ko babaha serivisi zinoze kandi zigera kuri bose icyo gihe baba bafashije abayobozi n'uburenganzira bwa buri wese gusaba ibisobanuro aho umuntu atanyuzwe ndetse no gutanga inama z'ukubona ibintu bikwiye gukorwa ngo bibe byiza kurushaho tuzarushaho kugera kure twifuza nidushyira imbere ubufatanye ubwubahane n'urukundo dufitiye igihugu cyacu ubusugire n'umutekano by'igihugu cyacu nkuko bisanzwe ni wo musingi w'iterambere kandi ntacyo tuzemera ko cyasubiza inyuma ibyo twagezeho
iyi ngingo yo kunoza serivisi mu nzego zose umukuru w'igihugu usubwa mbere yigarutseho ibi bije bikurikira uburyo yanenze bikomeye abateraniye mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 bagahugira ku bintu bimwe nyamara urwego rwa serivisi rugifite ibibazo bitari bike Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abaturage binubira imitangire ya serivisi cyane nko mu bwubatsi mu nzego z'ibanze bashinja abategetsi kurya ruswa aho bigaragaye bagasenya inzu z'abamwe
maze kuyimukira mu none baje barayirika kandi n'ufite kujya n'Imana irabizi nimutse bandeba n'ubaka bandeba
ubu baba kwifuza ko duhinduka nk'imuntu none se kuki bashaka kutugira nk'impunzi bagiye kudusubiza mu matongo
Muri uyu mwaka wa 2017 Perezida Kagame asaba kunoza serivisi uyu yabwijwe rya Amerika aho asanga serivisi igomba kunoga.
Mu bantu bashinzwe umutekano w'irondo b'abanyirondo nibo bameze nk'abatagira icyo bakora. Kwiryamira gusa bagasinzira ubabona ku mugoroba batambuka ntongere kubabona andi masaha. Ntibakora akazi kabo ngo bagende mu baturage mu ngo uko bisanzwe. Iyo serivisi yaramugaye ubwo sino kurwara gusa. Ntanjye nk'umuntu ukunda kuba ndi hano hafi nkora akazi kizamu beze kwa kundi umubosi abagutumye nko guhaha. Ntushobora guhura n'umunyerondo ngo niba uhohotewe ubi wamubona hafi. Ukeneye umunyerondo ni ukumubona ahantu hari akabari gusa.
Mu ijambo rye ryo kwifuriza abaturarwanda umwaka mushya muhire wa 2017 kandi Perezida Kagame yongeye kwibutsa abanyarwanda kutirara bitwaje ko hari ibyo bagezeho mu iterambere ahubwo abasaba gukomeza guharanira kugera kure
Banyarwanda Banyarwandakazi mwerekanye ko mwanyuzwe na byinshi byiza twagezeho dukorera hamwe ariko turanifuza ibyiza birenzeho ibi nibyo dukeneye kwihutisha iterambere ry'u Rwanda byaba ari amakosa tugabanije intambwe twitwaje ko hari aho twageze kuri byinshi biruta ibyo twatekerezaga gukora ni mureke rero dukomeze guharanira kugera kure hashoboka mu nzego zose atari mu za leta gusa ahubwo ari no muzabikorera
uyu mwaka mushya wa 2017 usanze umubare utari muto w'abanyarwanda mu bwigunge kubera ibibazo by'imibereho mibi Gusa kubera kwizihiza umwaka mushya byinjiye mu muco w'abanyarwanda urubyiruko ni rumwe muri karitsiye za Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda rwirengagije ibibazo biriho bakesheje bishimira umwaka mushya wa 2017 witezemo byinshi byiza babyiniraga mu karere ka Nyarugenge nta kindi barenzaho
munsi ubunaye ni umunsi wo kwishima cyane abantu bavuga bari kubyina cyane bishimye muri make birenze uko babitekereza ko barangije umwaka inzara nago bavuga ngo ngwiki inzara ngirashize nago ishobora gushira ahubwo nibyo ngo ubisiga inyuma ukareye ibyo giye gusanga imbere nike ufite ikizere ko imbere giye gushira kuruta uko tuyisize muri 2016 2017 ni ibintu byiza gusa birimo buri mwaka tuduze ko ibyo dusize inyuma bitari bugaruka imbere je ushaka ibindi biri imbere byiza kuroshaho
murabyina kugeza rya rero
tabyina pa kugeza mu gitondo kugeza aho tunaniriwe muri make ariko uko tubitekereza ni mu gitondo
nta uri businzire
oya nawe ukana nabana bana nabana bato imyaka 5 barimo barabyina na kibazo na uri businzire
Erika bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Turagushimiye cyane Erika bagira ubusa tukwifuriza umwaka mwiza nawe Reka rero muri aka kanya tubashikirize ikiganiro ntorere kazoza mwumva buri wa Mungu
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere kazoza ikiyago cha politique cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusozere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro Ntorere kazoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye
umunyagi wo kumusaka namubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kitiko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa
twaragarutse kuvyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politique hano mu gihugu cy'u Burundi honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana aravuga icokogwa kugira ngo intambanyi zibuze abakenyezi kugira uruhara rwa politique ruboneka zihave
uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasan uko hagetse
ikindi twayaze na kamaro kukwibuka abahitanywe n'amagume uburundi buhitiyemo arabize batungwa nayo arongo yishiramwe amepesi igira ubundu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene ko bakumeze
ukwibuka kunywanisha nukuwe kwibuka kunywanisha nukwibuka abantu twabuze si ukwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu 2011 mu yari bonaventure niyo nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abisha abantu ntibibuka bishwe cyo rero uko nikwibuka kubi kuko uburundi ko wibuka kugira ngo hamagara abantu kwihora kandi tuvuga tuti twibuka bo twabuze ni twibuka babishye hanyuma duha gateka abo bantu
ikindi twagarutse ko na matati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho yabateshejwe ivyabo n'ibihe by'intambara urundi bwagiye bucamwo atanazi masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge nge agirati agashumbusho karakenewe cyane
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarirwa nabantu bamwe bamwe ngiyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikogwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashobye gukurikirana hafi cyo bintu kwebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma twanasaba yuko mwaka jagache uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho
muri no mwaka 2016 barabaye kandi ibiganiro bibuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwe imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vyukuri Honorable Tassiano Sibomana avugira iprona yihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha
cyambere na mbere no kubwicanye buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo nibyo biganire bibandanye atabantu ariko barapfata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu ariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonera kure canke abakora mu iperereza cyakabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye inzigorane turimo icyo naco sikindi niho nyango y'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bivyara kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza aho rero cyatuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano y'Arusha araho nyene ko imigambo yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma eka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twakora iki kurumba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha bibatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugena tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyohogwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho ukura bikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro cy'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bama biyita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu n'iy'ubumwe bwa Afurika iyo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura kunda gufasha Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byo bikenewe ko hoje amwe abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko duwo mugurwa n'abanyamahanga gusa aho nyine twebwe ntangorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywe kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano je ugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Ntorere Kazoza ningene ingingo 23 y'igisata kijeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi 228 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamye ari urwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iho nyabwoko iho nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabi iho nyabwoko rya politique bijya n'ibintu bitaba bifashe alo icyo ni kinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga icyo cyambere sinabivuga giheze no muri Suisse muri amaheze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyuma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika Union Africaine naho nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare ibi kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buka yuko ni gihe haza abakuru b'ibihugu batayiba ke kwirabire ntuze uko uburundi bwifashe basanze ari binyoma gusa
honorable Phineas Nigaba nawagira ati reka ndaguhutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku yonya bwoko
tumwe jambo
ndabwo akaro muri Frodebu Christabe Ninyari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa Irakoze Christabe Ninyari yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu ntawe nzi
anone
mvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none babuze irengero ryabo wagiriza nde none
twaragarutse ku biganiro bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano kubwa honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe kuvitaba
umuntu yitwa mu Rundi wese
n'abahunze vuba barimo abiyonkoye muri CNDFDD bo bamwe
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu turi muri CNDFDD
yego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'uwo muntu atoba nko kuko n'ahandi demaze nzi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca abanyarwanda bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko babatumirwa mu bintu
nk'abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri Sahanya Frodebu honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu suko uvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gukije cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo
ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri Frode bushamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
harize mudahuriza
ariko tudahuriza ko
umuga nti dushamiranye
ndu politique ma urumva ko hari icyo tudahuriza ko urundi cyo gituma ndo ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha professeur Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
icambere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
icakabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane cyane tukaraba icyo tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nibyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka wa 2017 kana nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro ndoreka zoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Crisi Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye abipfuriza umwaka muhire w'2017 nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi rya Amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi rya Amerika batwizigiye bakaduha akanda ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kirimesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'2017 naho gutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
leo mwaka mpya basi kuja ujibambe weka shida nyuma
leo ni shangwe leo ni furaha tucheze sote tucheze tuseme bonani leo ni shangwe leo ni furaha
Bonane umwaka mushasha mwiza mwese muduteza amatwi mbanze nshimire Jerome Niyonzima atirameshe kiganiro ntorere kazoza turagushimiye tukwifuriza umwaka mushasha mwiza turafise akanya gato cyane mbere yuko ibiganiro byacu birangira byo kuri no sahare ka tuje ku murongo duha kandi kanya abakunzi biradishwe rya America bifuriza umwaka mwiza inshuti zabo duhere kuri Etienne Etienne uranyumva umwaka mushasha mwiza Etienne umasegonda make cyane tuguha kanya wifuriza umwaka mwiza abawe
ndabona abakunzi banje
uramajahe
ndabona ndi mu ntara ya Mwara ndabona
Mera nk'uwihuta kugira ngo ushiremwe amazina menshi akanya ni gato.
Nina nishikimana na twase. Andi mwari. Nabandi bose banze kuzana icyo Etienne bigirima.
Ni byiza cyane urakoze cyane Etienne reka tuje ku murongo twakire parfait parfait uratwumva? Umwaka mwiza afata akanya wifuriza umwaka mwiza bawe mu masegonda make. Urakoze cyane duzijwi Etienne parfait duzijwi
aba nkivuriza umwaka mwiza abavyeyi banje bari muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba nkivuriza umwaka mwiza uwitwa Ravindito akora muri FDN ama nkivuriza umwaka mwiza Abyarimana Juvenal nashikanje Nivuliza umwaka mwiza muramu wanje ari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania Nivuliza umwaka mwiza abanyeshuri bose twigana kuri lycée technique Nyabigina Nivuliza umwaka mwiza abanyeshuri bose twaje twigana kuri lycée communale Nyaburumba Nivuliza umwaka mwiza Tarisisi Niyembabazi Nivuliza umwaka mwiza Ntamurakishemu Nivuliza umwaka mwiza Irankunda Jandoje ibuza umwaka mwiza irankunda dari
ego
ibuza umwaka mwiza Serini Bogora bose ndababwire ati muzogire umwaka mwiza wa Demire Dipeti uzo babere umwaka mwiza wa Mahoro
urakoze cyane urakoze parfait reka twakirwa nyuma Désiré Désiré mu masegonda make mwaka mushasha mwiza ifuriza bawe umwaka Allo Désiré
Allo
Oui Désiré mu masegonda make ifurize abawe umwaka mushasha mwiza Allo Désiré uranyumva?
Urabumva?
Eh, umwaka mushasha mwiza.
Eh, bonagira ni furi umwaka mushasha. Ayo muri mu ntara kirundo I Burundi. Hanyuma ni furi ze umwaka mushasha abanyamakuru bose b'icyo gihe America.
Urakoze cyane.
Hanyuma ni furi umwaka mushasha barundi bose aho bahereye abari mu Burundi n'abari mu bihugu bya Buraya abari hanze y'igihugu cy'u Burundi bo bagire umwaka mushasha mwiza hanyuma nk'abandi turi umwaka mushasha mwiza umubyeyi wanjye hamwe n'umugore wanjye n'umwana turi kumwe ngaha muri komite y'umuntara kirundo
bitwa bande
umudamu wanjye yitwa Chantale hanyuma umwana wanjye yitwa Eric
urakoze cyane Désiré katuraheraheje ikiganiro cyo kuri no saha Ndabashimiye mwe mwese mwaduteza amatwi mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye nongera ndabifuriza umwaka mwiza w'2017 mu banyu no mu byanyu
Leo
kure kure mama sawa 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 ni mwaka wa mafanikio
mama watoto nataka sipere baba watoto sina tabukare usiogope sheri leo ni bonane vimba dunda ni kustare
leo ni mpaka che sara piga santushe
mambo bam bam kupe kupe kibam bam mambo bam bam kupe kupe kibam bam
leo ni shampe leo ni una tucheze sote.